Site ya Charama iri muri quartier ya Charama zone Kinama commune Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura ni ku metero nkeya uvuye ku ibarabara RN9 rihuza umugwa mukuru Bujumbura n'intara ya Bubanza mu burengero utuzu twaho twubakishijwe amahema hamwe n'ibiti amahema nka yose yatabaguritse abahaba usanga hakumba kimetero imwe kuri zibiri karimo umuryango wose w'abantu bashobora gushika kuri batanu uwo mukenyezi w'abana bane namusanze ariko afungura uduharage n'udutoke
bangaha aya ntibyoroshye n'agatoke ndagahawe n'umuntu apfuye ruguru aho ngiyama nyine niho ntekera ku buryo ari hatoyi abana baryama ngaha ku ruhande ntabwo duhagaze kuryama ngaho nyine dutekera masanga nyashobora kuhaba nyine ngo turebe usohore imbabura hanze dutinya yuko umuyaga ugurura amakara cyatekera mu nzu nyene
uko gukinjikira mu nzu kurafise ingaruka mbi uwo mukenyezi wundi w'abana batatu afise babiri bahiriye mu nzu namusanze ariko aracumba imbere y'udusamba rya mako
bumva baravuye ku ishuri je nari ndyamye umukuru yarahetse uyu mbaratsitaye rero bihagaca aca kwituka ku mubiharage ubu gusa ubona yakubise gusa uyu ntiyahishikanye we cyane mbyutse je nari nzimbira ngo ni nzu yo bihiye sanga n'abana bahiye bakuse ibi ukuboko mu biharage kuba ndi ngaha abafise n'obika ibintu abana turyamana mu byombo imbabura nsha mu nzu urumva nturonka wisanzura ngo uryame neza nk'ahantu hagutse kubera haga turonka nawe urutekera n'igihe hameze nawe urabibona n'amuntu kuko hageze
ubukene bwarugarije aba muri site ya Charama ku buryo bamwe bamwe bafungura ibyo batoragura mu mayarara uwo mupfakazi w'abana bane n'umwe muri bo
utu duceri kugira ngo ndaturonke nja gukubura aho abana b'abantu banikiye naho nyene baduhinda igiti tubavireho tubavireho aha turamerewe n'abigosi urabona nk'ubuzima turimwo ni ubuzima bugoye aha mahema yarashaje aha abana urabona aho baryama ngane hameze kuva dushitse ngaha baragwaye ibihere inyondwi gushika no nk'ubu baracafise inkovu z'inyondwi ni ukwituye mu buzima bugoye bugeze ku mupfakazi hoho ni hatari nka jewe mfise abana bane ije ndabarondera jenye ndo mufakazi singire cepo ca ruhuru aha ntagiye gusura iyarara cyangwa ugende gukubura gaceri sinjya simbaho uko hatugeze mu buzima bugoye cyane nko bimvura igatasa tukiri ngaha tuzotwagwa aha ndafise umwana arenze ngaha nabuze kungena umwana yovugwa kubera ubuzima buke
ubuke n'ababyeyi babamwo urakora no kubibondo umwigeme agiye gutangura amashuri yisumbuye ariko nta vyizigiro vyo kuronka ibikoresho
je nabuze amahera y'amakaye nabuze barabuze nabuze kunyandikisha ko atamara bafise jewe twirwana n'abavyeyi ngaha nta namubiye ko agenda kurondera akazi ko atakuronka bagenda kurondera akazi bisaba ko leta yoturonderera twebwe abanyeshuri bakaturondera ko yiga
Renovandi ndurwaha umwe mu barongoye aba muri site ya Charama avuga ko ubukene bugejeje abantu aho bisasira amashashi
uravye uburaro amahema yaratabaguritse uravye ivyo umuntu ajyama ko byaraheze umuntu usanga yisasira agashashi canke ikarato inzu zasukumwe zirahari kuwa ruje yarazubatse mugabo ubuziruzuye iyo umuntu agiyeyo birya biri munsi bica bitarukira ku muntu agiyeyo bisabwa ko hoba kuvidugo kugira ngo zongere zikore neza bimaze gutaragurikira ku bantu munywa naho bizomeneka bisendanishe hanze y'ico kinogo hace haza rero zangwara zivyanduka zitewe n'isuku rike
umwaka w'2008 leta yari yagerageje gutorera umuti kibazo cy'abo bantu icyo gihe baraho bita ku mase ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika inyuma y'imyaka ibiri bamwe muri bo baronkejwe amatongo ariko abo mu Charama bavuga ko babwiwe ko amazina yabo akiri mu mashini azosohoka hanyuma barindiriye mpera mbona
hamwe tworunka ahacu turambika umusaya nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yari yatwemereye twipfuza ko bodutunganiriza bakadukomoreza hari uwo twari twatumye ko twanditse twerekana ko ari we udusigurira ibyacu kuko niwe yaraturongoye bakanabaza ibyo byacu batubwira ko byaheze mu mashini nabo bavuga ko bazokwandika ntibagakubandika tutunganizwe nk'uko batunganirije abandi
abo banyagihugu bava mu mihinga itandukanye bemeza ko ari impunzi zo kuva mu myaka ya 90 ariko umushikiranganje wo gufatana mu nda suko abita Martin Ivyabandi
ya simpunzi bari tubashira mu mpunzi bage
oya
ko nabantu biyegeranije habagi bariyegeneriza hamwe bava ku muri sabe bagenda ku mase baravayo babaragiye hajya none abakene bavuga ko bahunze ubukene abakene ni beshi muri kino gisagara cha Bujumbura aho siso bari harije natwe twasanga twahunze twaje duhunga natwe igi ubuzima wo mu gisagara bukunaniye cyo sibiri wanyu je ndangije amashuri mu gisagara cy'ubutunzi nabona ko nashoye kwa mu gisagara cha Bujumbura ico nakoze nagiye naciye ngenda muhiri wacu yo nagiye kurondera akazi harabashinje kuguma ngaha kora barabishoboye generaji benshi barabahaye namatongo ituziye bayasize
umushikanganje n'ivyo abandi asigura ko leta yamaze gufata mu minwe kibazo cyaba muri site ya Charama
nka leta dutegeza gukingira biri mu bijyanye no gukingira agateka kazi na muri bijya ndibishobora kubanda cyo turakorana na meri ya Bujumbura dukora n'ubushikanganje bwo hagati mu gihugu kugira turabe bajya abantu ko bogira ubuzima kandi nabonye bazovyumve sukubanka n'abanyagihugu b'abarundi mugabo bateza kuba ahantu hameze neza muri kazoza boza kuvuga ko leta tashobye yakoze ko twaritse ibintu bikayangara ibyo ndushaka kubyemera rero ikigwa twamaze kubikora twe turitegu kugira tubereke ukundi kuntu bobaho neza harimwo nuko bamwe bamwe basubizwa iwabo nimba batagira amatongo izo n'ibindi bikorwa bikorwa hanyuma uburaro ibyo ni tuzobyiga mu bushikiranganje ngaha mugabo nzi ko ajya ahantu adashaka kuhaguma
site ya Charama imwe imiryango igera ku 239 igizwe n'abantu baba 190 abenshi muri bo ni abana urwaruka n'abakenyezi Eroje Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika.